mvanira byo ijwi bya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nonge kwa ikazi muri kumi na Veniste Nshimiyimana mu Rwanda mutwongera kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye kuri uyu wa kabiri tariki ya gatanu z'ukwezi kwa cumi. Isi yose irizihiza umunsi mpuzamahanga w'abarimu.
Ngaha mu Burundi uretse ko hariho integuro ya leta yo kuzokwibuka uyu munsi kubera yuko uhuriranye n'umunsi w'akazi, bategekanya yuko urondera undi munsi udahuye n'umunsi w'akazi.
Prudence Nduwimana wigisha muri lise tekinike kominale de Rugombo mu ntara ya Cibitoke muri Uganda mu nkambi ya Nakivale icumbikiye impunzi zigera ku 160 haragezwa ibikorwa by'amajyambere ariko hari abahatuye batagira kivurira.
Mbayeho nabi cyane yewe naragowe singira ikindeba si kandi si ubusingira homba ubungenda saba indaro bwacatizana amafaranga nanjye singira aho ndayakura sinja guhinga abandi ba nkuba imvura igwa barajya gukora je naramugaye.
Umwe mu mpunzi ziri na Kivale muri iki kiganiro murumva uko abahatuye bidagadura mu mikino y'amaguru n'amaboko iyo bakitse imirimo. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana Bizimirweho.
Karize mwirwe Veniste. Amakuru kuri Afrika, Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi wa mbere yarasabye umusirikare yakoze kudeta muri Guinea gushiraho itariki y'amatora inyuma yo kurahira nka perezida w'imfata kibanza. Colonel Mamadi Doumbouya yavuze ko iki kiringo mfata kibanza kizoshikana igihugu ku butegetsi bw'abasivile ariko igihe arahira ku munsi wa gatanu kurongora icyo gihugu cyo mu burengero bwa Afrika nta kirangaminsi yatanze ubutegetsi bwiwe buzomara. Umuvugizi w'ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu yarahanuye akagwi k'abasirikare kafashe ubutegetsi muri Guinea kugena umusivile arongora leta mfata kibanza. Yasabye kandi ko hashingwa ikirangaminsi cy'amatora azogarukana ubutegetsi bw'abasivile demokarasi hamwe n'igihugu kigira kwibwirizwa shingiro. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganji yavuze ko abasivile bagizwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi abakenyezi hamwe n'imigwi yakumiriwe bakwiye guhabwa ibibanza mu butegetsi bw'imfata kibanza. Abasirikare ba Guinea bateye kudeta ku itariki ya gatanu y'ukwezi kw'icyenda. Muri Burkina Faso abakekwa kuba abajihadiste barishe abasirikare 14 ejo ku munsi wa mbere mu gitero cyabereye mu buraruko bw'igihugu. Umushikiranganji wo kwivuna abansi Aime Barthelemy Simpore yavuze ko icyo gitero cyatumbereye abasirikare bakorera mu gisagara cya Yirgu mu ntara ya Barsa Logo yo hagati hashira uburaruko bw'igihugu. Yavuze ko abasirikare 14 bafuye muri uko gutana mu mitwe abandi ndwi barakomereka. Yongeye koko abasirikare barwanira ku butaka no mu kirere baciye bihuta kuza gufasha gutabara babona no kwirukana ababateye. Amakuru ava mu bajejwe umutekano yabwiye itorokanzo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ko ibikoresho bitari bike byazimiye bimwe biraturigwa ibindi bitwagwa n'abo babateye.
Washington, ijwi rya Amerika.
Amakuru kuri Afrika kandi abategetsi indwi ba ONU baheruka kwirukanwa muri Ethiopia ntibakiri muri icyo gihugu. Umuvugizi wa ONU Farhan Haq yabyemeje ejo ku munsi wa mbere avuga ko byakozwe ku mvo z'umutekano wabo. Ku munsi wa kane leta y'umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed yarahaye abo bategetsi amasaha 72 kugira bazobe bavuye muri Ethiopia. Leta yabagirije kuba barivanze mu by'igihugu no kuba baranyuruje imfashanyo zari zigenewe abanyagihugu hamwe n'ibikoresho byo gutumatumanako amakuru babiha abaroberi bo mu ntara ya Tigre bagwanya leta. Abategetsi birukanywe ubutakigaruka barimo icegera cy'umukuru ajejwe iby'imfashanyo muri ONU hamwe no userukira UNICEF muri Ethiopia. Shiramwe mpuzamakungu ONU ryavuze ko Ethiopia atamategeko ayemerera kwirukana abakozi bayo kuko bakingiwe n'ubudahangagwa bahabwa n'amasezerano mpuzamakungu. Leta Ethiopia yavuze ko ONU ishobora gusubiriza abo bakozi bayo birukanywe, ariko umuvugizi wa ONU yavuze ko atamugambi babifitiye. Niyavuga mu makungu abatalibani bari ku butegetsi muri Afghanistan bavuze ejo ku munsi wa mbere ko bajeje umutekano babo basambuye akagwi k'iterabwoba kitwa IS Khorasan gashamitse ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu i Kabul, kandi bica n'abarwanyi nka bose. Umuvugizi w'ubutegetsi bw'abatalibani Zabiluha Mujahid niwe yabitangaje. Icyo gitero cyo mu ijoro cyabaye haheze amasaha hatewe bombe ku musigiti mukuru Eid Gah i Kabul ku munsi w'Imana. Igitero cyahitanye hafi abasivili 8 cyongera gikomeretsa abashika 20. IS Khorasan ejo ku wa mbere wariyemereye ko ari we wakoze icyo gitero, wavuze ko abarwanyi bawo baturikije igisasu hafi y'abariko baragandara. Ariko abatalibani ntibavuze ko igitero bakoze ejo ku wa mbere kwari kwihora ubwo bwicanyi bwakozwe n'uwo muhari ISIS-K.
Urakoze Aloyizi Bigirimana, na mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'igice mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Kuri wa kabiri tariki ya gatanu z'ukwezi kwa cumi isi yose irizihiza umunsi mpuzamahanga w'abarimu. Ni umunsi washyiriweho kuzirikana uruhare rwabo mu burezi, washyizweho n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi UNESCO. Muri iki gihe cy'icyorezo cya COVID-19 abarimu bahuye n'ingorane aho bagombye guhindura imyigishirize. Mu Burundi amashuri ntiyigeze afunga, abanyeshuri bakomeje kwiga. Uyu munsi usobanuye iki? Turaganira n'umwigisha umwarimu Prudence Nduwimana ari mu ntara ya Cibitoke muri komine Rugombo muri lise technique communale de Rugombo. Ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane kunyakira.
None uyu munsi w'abarimu wabigisha mbanze nkwifurize nawe uri umwigisha, murawizihiza mutahungaho mu Burundi?
Murakoze cyane. Ngaha mu Burundi uretse ko hariho integuro ya leta y'ukuzokwibuka uyu munsi kubera yuko uburiranye n'umunsi w'akazi, bategekanya yuko borondera undi munsi udahuye n'umunsi w'akazi kugira ngo uyu munsi uzohimbazwe icese mu gihugu cyose. Ivyo rero leta ibica bitunganya yarashyizeho umugwi wo kubitegura.
Nk'umwigisha ni izihe ngorane nyamukuru muhura nazo?
Ingorane duhura kenshi twebwe hano jewe nsanzwe nigisha mu ishuri rikurikirana ibijyanye n'ubuhinga bwa none, ibyo bita les écoles techniques. Tugasanga rero dusanga tutaronka ibyo twigishiriza ko les supports didactiques, kubera ko biba bizinze cyane. Kubera ko biba bizinze cyane usanga leta idashobora kubigura, ni ukuvuga ekipema dezateliye y'ibikoresho. Rero hanyuma hariho n'ibitabo biba bidakwiye, ubwinshi bw'abanyeshuri n'ibindi bikoresho bya nkenerwa umunyeshuri akenera n'umwigisha akenera kugira ngo ashobore kurangura umurimo wiwe neza bitunganye. Akenshi na kenshi ivyo rero biratugora mu kurangura ico gikorwa.
muri kino gihe cya covid 19 amashuri amwe yarafunze abana ntibiga mwebwe mu Burundi mwakomeje kwiga mwabishoboye mute
twebwe mu Burundi twarabandanije ibikorwa twabananje twiga tugira amahirwe rero nta byaduciriyemo ngo biduhagarikiye cyane rwose kuko wasanga hagwaye nk'umwana umwe batatu batanu ugushika kuri 10 siru kuri etabisima imwe ntaho byigeze bishika ngo twumve aho barwaye ari benshi nkaje waho nkorera harwaye umwana umwe gusa ariko gusa icaca kihaba nuko wasanga uwo mwana agize kugaruka bagenzi be umengo baramwinuba nkuko umengo ni gicibwa ubwabo tugaheza tukabafasha kugira ngo bamwakire bamwumve ko akize abakize naye handi ho twitwa mu kazi na nitwize duhagarika
ari ababyeyi bakoherereza abana ari na leta urerera abo bose mufatanya gute kugira ngo igikorwa cyanyu mushobore kugisohoza
jewe ubwanje mu mutima wiwanje nico nahura n'iki kugira ngo mbe ndiko ndakora uyu murimo harabandi banyitangiye babanza kubikora imbere yanje baranyigisha baramfasha kugira ngo shobore gukurikirana ivyigwa byanje ndabiheze mbone no gukora uwo murimo bisigura ko nanje uyu munsi ndiko ndigisha abandi bana ejo canke hirya y'ejo bazoba ariko bigisha abiwanje canke bene wacu canke abigihugu ndavyumva gutyo rero ko ntegereza kubitangira kugira ngo ndabashitse ku rugero nanje ngeze ko canke rurengereje kugira ngo baze bafashe abanje canke inshuti zanje canke igihugu cyose
kugira ngo murangize umurimo wanyu w'ubwarimu mukenera ibitabo birumvikana ariko mugakenera no guhembwa mukenera umushahara hirya no hino ku isi usanga abarimu bintu babavuga yuko badahembwa uko bikwiye aho ngaho mu Burundi byifashe bite
ego icyo kintu kirahambaye cyane mu bisanzwe umwarimu ariko arigisha aritanga icyo gikorwa arakenera n'ibindi byankenerwa mu buzima iyo rero ariko araja ku isoko nk'abandi akabona ko umushahara we utamufasha kugira ngo aronke ibyo yari yifuza gushika ko ntibiheza ngo bimuhe ingoga zo gukora umurimo neza bisigura ko aramutse abonye ahandi hantu yoronka agashahara kisununuye yocajayo byerekana ko ataba afashijwe neza na leta imuha umushahara ibyo rero umushahara w'abigisha usanga utisununuye ku rugezo rw'abandi basanzwe basangiye banganya impamyabushobozi ariko bakora mu bundi buzi bahembwa na leta imwe nari navyo rero bizo usanga bitera indyane mu bakozi ugasanga hama hari ibiganiro canke ubu nta magreve aheruka avuga ngo hari ibiganiro byo kuraba ingene abarimu nabo canke n'abandi bakozi bose abasangiye impamyabushobozi bufatwa kumwe uyo mu ekonomiste uyo mutwari ministre perezida uwo ari we wese yaciye mu biganza bya mwarimu kugira ngo agire ahageze ni nacyo gituma rero mwarimu yarakwiye guhabwa agaciro kuko mwarimu atahari nta wundi yamusubirira
Prudence Nduwimana umwigisha muri lise technique communale de Rugombo ndagushimye cyane kubwa kakanya uhaye ijwi rya Amerika kandi umunsi mwiza
nanjye ndabashimye cyane rwose
ngabyumvise mu kanya ikibazo cy'imishahara y'abarimu idahagije kiravugwa hirya no hino ku isi ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari kuri wa mbere abarimu b'amashuri abanza n'ayisumbuye yo muri territoire ya Uvira na Fizi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bakoze imyigaragambyo yo gusaba kuzamura umushahara wa mwarimu Uvira inkuru irambuye Vedaste Ngabo
abarimu barengije no mu mujyi wa Uvira bigisha mu bigo bya leta ndetse n'ibifashwa na leta bazindukiye mu ibarabara bamwe bambaye amasashi y'umukara mu mutwe abandi bafite amafirimbi na vuvuzera mu kanwa, hari abandi babonetse bafite ibyapa mu ntoki, mu gihe abandi nabo bagendaga baririmba indirimbo zisaba Leta ya Kongo kubaha imishahara myiza. Bavuga kandi ko hakemurwa ikibazo cy'ubusumbane, aho uturere tumwe tugenera abarimu bamwe imishahara myinshi, abandi mikeya bitewe n'aho batuye. Mu byo aba barimu bari gusaba nuko imishahara yabo yava ku madorari 80 ikagera ku madorari 400 ku kwezi. Abarimu bari muri za teritoire zirimo ya Uvira bahembwa 180,000 by'amakongomani, hafi dorari 80, n'abari mu mujyi wa Bukavu bahembwa 280,000, n'abari Kinshasa bagahembwa 390,000 by'amakongomani. Iyi myigaragambyo yavuye ku kiraro cyo kuri Murongwe igana kuri meri ya Uvira yaranzwe n'ituze, kuko nta muntu yahutaje cyangwa se ngo yangize ibintu. Umuvugizi wa sindika y'abarimu mu karere k'uburezi ka Sud-Kivu ya kabiri, Bwana Jean-Pierre Ilenge Batacoka, yabwiye Ijwi ry'Amerika ibikumiye mu myigaragambyo yabo ndetse n'inzandiko bashikirije umuyobozi w'umujyi wa Uvira muri aya magambo.
Tuliomba pia government ya Kongo
kwasabye ko guverinoma ya Kongo abarimu badahembwa yabahemba, twasabye ko ivangura ry'imishahara ryavanwaho, ndetse twasabye ko umwarimu yahembwa amafaranga nibura angana n'idolari 400.
Mbele Cecile Kalenga n'umwarimu wigisha ku ishuri ribanza rya Karundu nawe ari mu bitabiriye imyigaragambyo, avuga ko umushahara abahembwa w'insica ntikize udashobora gukemura bimwe mu bibazo bahura nabyo.
Tubayeho kubw'amadeni, uwo mushahara ntukemura ibibazo duhura nabyo, ntiwishyurira abana amashuri, ntiwatwishyurira inzu, ntiwanatugaburira. Ubu twatangiye kurya amadeni y'umushahara w'ukwezi kwa 10 kandi tutaraguhembwa. Turasaba ko Cirombo yaduhemba nibura idolari 400.
Eric Mfano nawe n'umwarimu wigisha ku ishuri rya Institut Zaire nawe yemeza yuko umushahara bahembwa ari mukeya ku buryo nta mushinga bashobora kuwubyaza.
Ukwezi baduheza amafaranga 180,000, bagenda bakora icyacumi, ubwo iyo ufashe 180,000 bagukora 18,000 z'icyacumi, ugasigarana amafaranga 172,000. 172,000 biri nko mu gaciro k'idolari 80, urabona mu buzima ntabwo byakunda. Wishuye inzu y'idolari 50, ubusigaranye 30. Abana barya iki, bambara iki, bavuzwa gute? Biragoye rwose.
Kuba imyigaragambyo itangiye muri uyu mwaka w'amashuri 2021 2022 iteye impungenge bamwe mu babyeyi bigishiriza abana babo mu bigo bya Leta, kuko basanga izadindiza ireme ry'uburezi.
Umwaka ushize hagiye haba amagreve atandukanye bituma abana biga nabi. Iyi rero ni impungenge dufite zigaragaza ko bikomeje uyu mwaka bakomeza gutakaza mu buryo bwa education.
Umuyobozi w'umujyi wa Uvira Kiza Muhato yabwiye abarimu bari mu myigaragambyo ko ibyifuzo byabo bigeza ku muyobozi mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo. Twabibutsa yuko iyi myigaragambyo y'aba barimu atari muri Uvira honyine yabaye, ahubwo no muri Sange, Kiliba, Lemera, Baraka na Fizi naho yabaye. Vedaste Ngabo kugaragaza Ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora, Voice of Mwabura, ku murongo wa FM 98.8 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Leta y'u Burundi yafashe icyemezo cyo kwirukana mu kazi abakozi bayo bo mu butegetsi baharitse abagore babo bisezerano. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, Commissaire de Police Gervain Ndirakubuca, yasobanuye mu ibaruwa yandikiye Bambura Matare na ba Mustanteri bose ko abayobozi bagomba kuba intangarugero. Inkuru irambuye Eloge Kaneza.
Mushanaje ntware hagati mu gihugu yarandikiye babura matari bose yabasaba kugira utonde rwo bajeje ntwaro bubatse bidaciye mu mategeko canka baharitse ihangiro no kubakura mu mabanga ubwo nyene iyo kete yashizwe ku mukono kwa 20 kwezi kw'icyenda guheze ikamenyeshwa mukuru w'igihugu umushikanganje wa mbere n'abandi bashikira nganji byabonywe nabo itaregenewe na twebwe turimo mushanaje revende la corps cyavuga ko afisa makuru yo kwanyifata itabereye igirwa n'abajeje ntwaro ishobora guhubya abanyagihugu mu makoraniro tugirana n'abanyagihugu haravugwa ko hara bajejwe ntwaro bafise abahabara canke bubatse bidaciye mu mategeko kandi leta yarafashe ingingo zo kubuza iyo nyifato mu gihugu cyose niko dusoma muri iyo kete umushikanganje avuga ko umurongozi ategerezwa kuba afise imico myiza akaba akarorero kandi akaba yizewe kugeza iyi nkuru twayitangaza umushikanganje ajejwe ntwaro yo hagati ntaco yari bwabwire itangazamakuru ku vyerekeye inziguro zindi kuri iryo tangazo mu gatondo ko kuri uyu wa mbere zari zavuzwe kwari ico ashikirije kuri radio na televiziyo z'igihugu ariko ntivyavuye biba ijwi rya Amerika naryo ntiryashoboye kuronka yaba umuvugizi w'ubwo bushikanganje canke umuyobozi mukuru ajejwe intwaro yo hagati babura amatanyi bahawe igikorwa co kuraba ahari abatware bakorwa ko niyo ngingo kandi bace babahagarika mugabo nta kiringo bazomara mu bihano kivugwa ariko iyo ngingo harabayonamo amahinyu abajeje intwaro ku rwego rwo hasi batowe n'abanyagihugu bashizwe mu minwe y'ababura matari umuntu yavuga kandi ko arashobora kwikika mu kiza kugira ngo bakumire abajeje intwaro ku mvu zitandukanye kandi yatana kimwe bagirizwa ishyirahamwe Falcon F rikorera hagati mu gihugu rikaba rimwe mu yigenga riri mu ntara zose rivuga kwinginga ishimishije gusa umukuru waryo yabwiye ijwi rya Amerika ko idakwiye guhagararira ku bategetsi bo mu nzego z'ibanze bonyene Jean-Bizimana uko niko abitwiganira
gaduti ni byiza ariko tugasaba ko iyo ngingo itaraba mu standard gusa iraba no mu bindi bisata ibindi bisata by'ubuzima bw'igihugu ni kuvuga baba babarumatari baba badeje umushikanganje eka mbere kuduga gushika hejuru tugasaba kandi ko no mu bindi bisata mu namashyi y'amateka nkinguzo z'amateka presidence nibindi naho nizo ngingo dusha zishikayo kugira ntagire uzobona ko yarenganijwe ukuye mu standard cyangwa ku rundi muntu hariho mu zindi nzego abandi bantu bafise abo bagore cyangwa babarenza twibaza ko mwico ho habaye nditwita ikimenyane chaka mwana wa mama
ubundi bwizwa nshingiro n'itegeko rigenga ngo n'imiryango ntizemerere umugabo kubakana n'umugore arenze umwe iyo bibaye naho hari uburenganzira abana bavuka ku mugore atanditswe muri leta bashobora kubura nko kutishyurwa amashuri ku bana bo mu mashuri y'intango no kutavugwa ku bakenyezi munsi y'imyaka itanu ku bakenyezi nabo utandikishijwe ashobora kutavugwa ku buntu nk'abandi mu gihe by'imbanyi ariko amadina amwe nk'ayizi nabo ifatiye ku gitabo cyabo cyeranda korana aremerera abayoboke bayo kwabira abagore bagera kuri bane mu gihe umugabo wagaragaje ko afite ububasha bwo kubatunga mugabo bwizwa nshingiro ntizemera ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatanu 2019 nyakwigendera perezida Pierre Nkurunziza havuye ashengera inyuma y'imyaka itatu yari yasabye abantu bose bubakanye bidaciye mu mategeko kwandikisha ingo zabo no kugira umukenyezi umwe rudende uwo mwaka nyine mu kwezi kw'indwi wahoze ari umushikanganji w'intwara yo hagati Pascal Barandagiye yategetse n'abayisilamu kwisunga ayo mabwiriza yo kwabira umugore umwe gusa no kureka abandi bose ku bafise benshi bakandikisha umwe wenyine eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
mu kiganiro muri sanga kuri uyu wa kabiri turaganira ku kibazo cyo guharika mu Burundi tureba n'icyemezo cya leta y'icyo gihugu cyo kwirukana mu mirimo abayobozi mu nzego zitandukanye batunze inshoreke cyangwa babana n'abagore batarabisezerano ni ikiganiro kiyoborwa na mugenzi wacu Oriane Tangishaka ikiganiro gitambuka kuva saa kumi ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi kiraza kandi no kuba kiri ku rubuga rwa Facebook no kuri internet kuri wa eshatu akadomo radio active wa akadomo com Uganda mu nkambi ya Nakivale icumbikiye impunzi zigera ku 160,000 impunzi zihatuye zigezweho ibikorwa by'amajyambere nk'amabanki n'amavuriro ariko banahabwa ibikorwa bibafasha kwidagadura bakina umupira w'amaguru cyangwa se amaboko umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi aheruka muri iyo nkambi
Hari ibintu bigaragarira amaso byerekana ko inkambi ya Nakivale hari urwego igezeho rw'iterambere nubwo hatuwe n'abantu batekereza ko batishoboye. Usibye amasoko, amashanyarazi, amaduka na za banki zitandukanye zimaze gufungura imiryango muri inkambi, hari n'imyanya yo kwidagaduriramo nk'ibibuga by'imikino itandukanye. iyo bugorobye usanga amagana y'abafana bazengurutse ibibuga bogeza amakipe mikino itandukanye ikinwa aha mu nkambi ya Kivare hari ibikorwa bitandukanye ubu buragorobye izuba ririmo kurenga ariko urabona ko abantu cyane cyane urubyiruko hari ahantu bahuriye bamwe barimo gukina umukino w'umupira w'amaguru abandi bagakina basketball ni umwanya usanzwe ubona ko abantu nubwo ari impunzi ariko kubona ko bafite ubuzima nk'ubw'abandi muraho ubu buragorobye buri gihe iyo bugorobye niko muzahana kureba umukino
Sometimes iyo dufite umwanya turaza twihera ijisho nyine kugira tubone amasaha yakicuma
ubuse muri umukino mukunda kureba
ni umukino dukunda kureba kuko hari n'abo tuba twarabashyize ariko bigeze n'ubuzima tubayemo ukaba tube tuzahagaritse turiho ababikina bagifite umwanya
ushatse uvuze ngo ubuzima bubayemo ushatse kuvuga iki
hari ubuzima bubayemo ukavuga ati sinabona time yo kuza gukina kaza hanyuma abandi batanye kuba ati kubitewe n'akazi ndimo cyangwa n'ibyo mba ndimo bitanyemerera nkaza tuje kureba gusa nyine atari ukusaba ubonera umwanya
uyu ni umwe mu bafana b'umukino wa basketball baje kureba umukino wa basketball ubusanzwe wowe hari umukino ukina
basketball football na volleyball sinabikina
hari icyo bibafasha mu buzima bw'impunzi
hari ibyo byagufasha bigufasha kuruhuka mu mutwe n'amastress wahuye nayo kaza ukaba ukishimamo gakeya izo stress zikagabanya kurenga
halo bite nawe ufana basketball
ni rimwe na rimwe tuzana rimwe na rimwe nyine kuenjoyinga mbega nyine
none imbere y'uko uza kureba umukino wabiri gukora iki
ni ibintu byinshi umuntu aba ari gukora nk'imirimo yo mu rugo cyangwa wabona n'akazi ukagakora
so iyo mukarangije mukaza hano kureba umukino Bwana Maxwell Magembe ayobora ibijyanye n'uburezi muri iyi nkambi yatangarije ijwi rya Amerika uko ibi bikorwa bifasha impunzi mu buzima bwazo bwa buri munsi
when you first hear of Nakivale you think it's just any other settlement but when you reach here
ati iyo wumvise Nakivale bwa mbere kugira ngo ni nkambi isanzwe nk'uko izindi nkambi zimeze ariko iyo uhageze niho umenya ko ari umujyi ni umujyi nk'iyindi hari ibintu byose ushobora gusanga mu mujyi aha n'iby'imikino tubiteza imbere cyane hari ibibuga by'imikino itandukanye iyi mikino rero ni ikintu cyiza ku bantu nk'aba baba barahungabanye mu bitekerezo kubera ibyo bakiyemo kuko bibafasha kuruhura mu mutwe no gusubira mu buzima busanzwe hari abantu benshi baje bazi umwuga wo gucuruza kandi ahari isoko rinini kubera ubwinshi bw'abantu bahatuye niyo mpamvu ubona nk'aya maduka manini yose
even have big shops and markets and all these amenities
nubwo ari uko bimeze ariko hari impunzi ivuga ko iyi nkambi ya Nakivale imwe mu zicumbikiye impunzi nyinshi tazibereye nziza
mbayeho nabi cyane yewe naragowe singira ikindeba si kandi si ubusingira homba ubu ngenda zisaba indaro bwacatizana amafaranga nanjye singira aho ndayakura sinja guhinga abandi ba nkuba imvura igwa barajya gukora je naramugaye mu buzima iki mbona ubuzima bwanje bitameze neza urabona nta ndyabaduha baduhaye agasenti ngo tuze turasuma baca nakatwaka kire maze imyaka ibiri mpiga guhunguka byanka no kwanka
Nakivale wayita inkambi yunze ubumwe bwa Afurika abayobora ibiro bya leta bishinzwe impunzi mu gihugu bavuga ko ari inkambi icumbikiye impunzi zituruka mu bihugu bitandukanye birimo hafi ibihugu byose bituranye na Uganda izituruka muri Afurika yo hagati no mu ihembe rya Afurika zose zigera ku 160,000 Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda
abari mu nkambi ya Mahama mu Rwanda namwe ndabasuhuje cyane cyane wowe Jason Rwarwa nanzi ko ugiye gushyira hagaragara indirimbo ntaramenya izina ariko tuzayicuranga hano ku ijwi ry'Amerika aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukube Liabaru wafashije kuyabageza aho mbashimire mwese kuba mukurikira radio ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi mbifurije umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana